Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru: Leta ya Tanzania yatangiye gukangurira impunzi kwirinda virusi ya corona.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ko buryo tabukira hitana mu ikambi yacu. Nukuri turashima.
Uyu numwe mu barundi b'impunzi baba mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania. Ibujumbura, leta y'u Burundi yagiranye ikiciro cya gatatu cy'ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Naho leta ya Libya ifite icyizere ko abacanshuro b'abanyamahanga bazatangira kuyivira mu gihugu vubaha. Izi ni ingingo rero z'ingenzi mbashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, tuyahere muri Kenya n'iyi nkuru y'inshamugongo. Abasirikari 10 baguye mu mpanuka ya Kajugujugu. Eugene Mukankusi arabaha inkuru irambuye.
Abo basirikari ba Kenya byibura 10 bahitanywe n'iyo mpanuka uyu munsi kwa kane, ubwo Kajugujugu yari batwaye ihanukaga hafi y'umurwa mukuru Nairobi. Itangazo rya gisirikare rivuga ko indege ya gisirikare ya Kenya yo mu bwoko bwa Kajugujugu MI-171E yahanutse mu masaa 3 z'igitondo muri komine ya Kajiado. Itangazamakuru ryo mu karere risubiramo umuyobozi waho muri guverinoma wavuze ko abasirikari byibura 10 bahasize ubuzima, abandi 13 bakomeretse. Igisirikare cyavuze ko abo bakomeretse bajyanywe n'indege ku bitaro bya gisirikare i Nairobi kuvurirwayo. Cyongeyeho ko iyo mpanuka y'indege irimo gukorwa amaperereza aho yabereye. Abategetsi bavuze ko abasirikare bari muri iyo ndege barimo guhabwa imyitozo.
Eugene Mukankusi komereza muri Libya, aho ministri w'ububanyi n'amahanga abona intambwe mu bikorwa byo gukura abacanshuro b'abanyamahanga mu gihugu.
Ministri Najla Mangusho ejo kwa gatatu yavuze ko ibihugu by'ibihangange hari ibyo byagezeho mu biganiro i Berlin bijyanye no gukura muri Libya abarwanya b'abanyamahanga, nubwo itangazo rya nyuma ry'inama ishyikiwe na ONU risobanura ko nta ngamba nshya zifatika zafashwe. Libya ifite umutekano muke kuva mu mwaka wa 2011 ubwo imyivumbagatanyo yashyikiwe n'umuryango wa OTAN yarwanyije Muammar Gaddafi wari perezida w'icyo gihugu. Cyakora inzira y'amahoro yayobowe na ONU yatumye mu mpeshyi y'umwaka ushize imirwano ihagarara hagati y'imitwe yari ihanganye na guverinoma y'ubumwe. Inama y'i Berlin mu Budage ejo kwa gatatu yari igamije kugera ku bintu bifatika mu bijyanye no gukura abacanshuro muri Libya n'izindi ngabo z'amahanga amezi menshi nyuma y'ihagarikwa ry'imirwano. Iyo nama yasabye ko bavayo isuzuma n'intambwe zigomba guterwa zerekeza ku mutekano mu matora azaba mu kwezi kwa 12. Umuyobozi mukuru muri Departement ya Leta muri Amerika yavuze ko Turukiya n'Uburusiya, ibihugu bishyigikiye uruhande rurwanya Libya, byageze ku bwumvikane bw'ibanze mu kureba uburyo abacanshuro 300 b'Abanyasiriya ku mpande zombi ziri mu bushyamirane bava muri Libya. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kubona abayobozi bo muri Turukiya n'abo mu Burusiya bari mu biganiro byarimo na sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika Anthony Blinken ngo bagire icyo babivugaho.
Eugene Mukankusi, urakoze. Abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bateraniye i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo bigire hamwe uburyo bushya bwo kubana n'u Burusiya. Mu migambi bateganya harimo igitekerezo cyaturutse ku Bufaransa n'Ubudage cyo gusubizaho inama z'abakuru b'ibihugu byose uko ari 27 na President Vladimir Putin w'Uburusiya. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse bene izi nama mu 2014 Uburusiya bumaze kwigarurira intara ya Crimea yo mu gihugu cya Ukraine. Nyuma yaho hiyongereho ibindi bibazo by'uburenganzira bwa muntu muri rusange, kuroga Alexei Navalny utavuga rumwe na leta ya President Putin, n'ibyo muri Bielorusiya yayobeje indege y'abagenzi mu kwezi gushize kugira ngo ibashe guta muri yombi umunyamakuru utavuga rumwe na leta ya President Alexandre Lukashenko. President Putin ashyigikiye cyane Lukashenko. Nkuko Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel yabivugiye imbere y'Inteko Ishinga Amategeko y'igihugu cye, inama hagati y'abakuru b'ibihugu byose uko ari 27 by'ubumwe bw'Uburayi na Perezida Putin zaba zigamije gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo amaso mu yandi. Nyamara rero ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza cyemeza ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi udateganya kudohorera Uburusiya vuba, bityo abakuru b'ibihugu byabo barateganya ko bashobora gufatira Uburusiya ibindi bihano mu rwego rw'ubukungu. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Uyu munsi leta yagiranye icyiciro cya gatatu cy'ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi i Bujumbura. Barebeye hamwe uko Uburayi bwasubukura imfashanyo bwafungiye u Burundi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Igice cya gatatu cy'ibiganiro bihuza leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya cyabaye kuri uyu wa kane cyashimikiye cyane cyane ku gisata cy'agateka kazina muntu. Uwutwara umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazina muntu CNIDH yari yatumiwe kugira ngo ashikirize uko ico gisata gihagaze. Ico gisata ni kimwe mu byo uwo muryango wafatiye ko kugira ngo ufatire ibihano u Burundi harimo guhagarika imfashanyo zahabwa leta y'u Burundi. Urwandiko rw'ubumwe bwa Buraya rwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 aho ibyo bihano byafatwa hibonekeza ubwicanyi, gufungira abantu ubusa, kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo n'ihohoterwa. Abari babangamiwe bakaba bari abatavuga rumwe na leta, abamenyeshamakuru hamwe n'abaharaniye uburenganzira bwa muntu nk'uko ubumwe bwa Buraya bubimenyesha. Uwuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi Claude Boshi ubu arashima ko hari intambwe yatewe muri icyo gisata, yamara akavuga ko n'ubu hakiri byinshi byo gukora.
Aujourd'hui nous avons eu un long échange sur la situation des droits de l'homme.
Ati munsi twabiciye hirya no hino turaronka mucukwiye, turabaza ibibazo, turashikiriza n'amakenga d'office ku vyerekeye ingene agateka kazina muntu kifashe mu gihugu. Twanasubijejwe abari we abitubwira. Twifuza impinduka n'ibikorwa bigaragara muri ico gisata hamwe no mu vyerekeye intwaro rusange n'intwaro ibereye, kandi byinshi turabihuriza ko n'u Burundi. Turemera ko uko vyari mu mwaka w'ibi 2015 atari ko bikimeze ubu. Uto bibona yo bari mpomye canke yifuriza nabi igihugu.
Qu'il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre.
Aha uwuserukije uruhande rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yeshuye ubumwe bwa Buraya ko atamategeko bukwiye guha igihugu ciwe.
Nta kintu na kimwe badusaba kuko kugira buze nta gihugu cicana kibaho. Nta kintu na kimwe badusaba ngo giribi. Ivyo ingingo zose dufata zijanye n'agateka kazina muntu, zijanye n'intwari ibereye, tuzifata ku neza y'abarundi. Tuzifashe ku neza y'abarundi rero ama nawe bikabanezera, urumva ko bicemera neza, imigendanire kagenda neza. Mugabo nitumeze nk'abana umwigisha bwa tigiriki dukorana twumvikana.
Yamara ubumwe bwa Buraya bwemeza ko ibiganiro byatanguye ari wo muti wo gukemura amatati n'imigenderanire mibi bimaze imyaka 5 hagati y'izo mpande zibiri. Claude Boshi ati
un élément très important de la normalisation.
Ni kintu gikomeye kuri twebwe ko imigenderanire n'ubucuti bisubira kuba byiza hagati y'u Burundi n'ibihugu by'Iburaya. Ibiganiro rero numwe mu muti w'izongorane kucerekeye ifashanyo zahora zihabwa u Burundi mu ntango ziyendwi nararonsakajyo keza, kuko bibwira umukuru w'igihugu ko abahinga bacu bamaze gutanga intumbero ko atacobuza ko zisubira gutangwa. Ariko ntibiradadanuka, ni intambwe imwe muri nyinshi zibwirizwa guterwa. Inama y'abashikiranganji y'ibihugu bya Buraya nizofata ingingo ya nyuma. Nikizova muri ibi biganiro rero kizofasha kugira ngo iyo ngingo ya nyuma ifatwe ifashanyo zisubire gutangwa.
Son climat favorise une bonne décision.
Uburundi bwobwo bwemeza ko hamwe bwosubira gucana waka n'ibihugu bya Buraya bwo kwigengesera kugira ngo akariro ntigasubire kuzima. Albert Shingiro
twibaza yuko ivyo bihano n'ivyahava ariki ni gikorwa gikomeye kizokwikira ari gikorwa no kwita cyo kubungabunga iyo migenderanire ugira nizo soye guhungabana nka kujya umurimo w'amashugwe wa mauvomegwa wa mubagagwa natwe tuzokwama tuvomera tubagara iyo migenderanire gusubire kubana nko twa dusanzwe imbere y'imyaka imbere y'umwaka 2015 mbere turushirizeho tukibaza yuko mu minsi imbere mu ndwi nziza mu mezi aza inama y'abashikiranganje zo kurikira izo kurikiza ico kigwa cyatanzwe n'abahinga bize bihugu kwa 2027
ifashanye Burundi bwifuza ko zisubira kuboneka nizahura zihabwa leta kugira ngo zisahirize amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka amakuru ijwi rya Amerika ryakuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yerekana ko izo mfashanyo hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 n'umwaka w'ibihumbi 2020 zagera ku miliyoni 430 y'amayero ku mwaka hakaba hatangwa ayarenga miliyoni 86. Ibiganiro bihuza izo mpande zibiri bizobandanya nk'uko urwandiko rusozera ibyabaye kuri uyu wa kane ruvyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver, urakoze. Noneho tujye muri Tanzania. Nyuma y'iminsi mike iki gihugu kimaze gitangaje ko gishaka kujya mu mugambi w'isi COVAX wo kugeza ku bihugu bikennye inkingo za virusi ya corona, leta yatangiye gushishikariza impunzi z'abarundi kwirinda iki cyorezo. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania.
Uwo mugambi w'inyigisho kubijyanye no kwirinda mugera corona uhereye mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe Croix Rouge ariryo rigenewe igisata cy'amagara y'abantu ririmo gutanga izo nyigisho ku mpunzi zahungiye muri iyo nkambi. Zimwe mu nyigisho zirimo gutangwa ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, gutegerana n'abandi no kutaramukanya ku gukorana mu ntoke. Bashyizeho ubudomoro bw'amazi n'amasabune kugira baze barakaraba umwanya ku mwanya.
Inyigisho cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi mugabo ku buryo tatabukira hitana muri kambi yacu. Ukuri turashima ku inyigisho nyinshi bagiye batanga ni zijyanye no gukaraba umwanya ku mwanya, utaramukanya, utegerana n'abandi. Ibintu mwe nivyo nivyo tubona hasahasa by'inyigisho ariko barigisha hasahasa bigisha cyane cyane gukaraba no kutaramukanya.
Matugishaho ku kundi iyo ngwara kimwe gusa umuntu akwiye kuba akasha kugira isuku mugakara amaboko ndetse n'ibintu byo kwasamura umuntu akaba ashobora kwasamurira hari akabanza kumfata ku muntu kugira ngo ajye yasamuye ntihagire ibindi migire ashobora kwandukira ubundi mu gihe yo kwikora aho yo yasamuriye.
Nubwo izo nyigisho ziriko ziratangwa mu nkambi ya Mutenderi ariko hariho akagihaze na cyane cyane ku bikoresho by'isuku kubera bidakwiye mu mihana y'impunzi zahungiye muri iyo nkambi.
Yego, ikijyanye n'ibikoresho kweri ko turiko turagerageza bagerageza kwihutishiriza ahantu hari abantu bwinshi bw'abantu nko ku bitaro no mu yandi mayira atandukanye naho bashobora gutangira ibifungurwa ko niho hantu tubona bariko bashingashinga ibintu by'ibidumu hasasa ku bitaro hajya nyine hari ugushirwa abantu iyo bagenda bashira ubwo budumu. Mugabo ugiye kugerageza ubwo budumu bashiraho, yego barabushiraho n'amazi. Mugabo igihaze kibuze cyane cyane ni isabune yo gukaraba.
Kandi turanashima twumva kugira ibintu by'isuku. Mugabo ikintu cyebwe kigihaze mu mihira yacu icya mbere bavuga ati dushireho amazi. Mugabo nta mazi tubona, nta budumu baduhaye, nta n'isabune yawe mu baduhaye, nta natole baduhaye, n'isabune baduhaye baduhaye zibiri. None izo zibiri ku kwezi wumva aho zimaziki? Yego, ico kiza cyari cyiza kwirinda. Mugabo nta nuze nta mfashanyo ijanye no gukaraba baraduha.
Ibikoresho ntibikwiriye. Yego, mu mashyirahamwe aho abantu bakorana mu mashyirahamwe ibyo bikoresho birahari. Mugabo mu mihani wacu ntabiriho. None iyo suku rizoza gute? Kandi mu mihani wacu atavyo dufise, nta sabune ihari. Kandi mu mashyirahamwe aho wumva isabune ni barayironka, nari n'isabune tukumva ngo ibitango ni detore twe nta niyo tuzi. Mama wanjye twebwe abantu bato bato mwa niyo tubona bakaraba mu mashyirahamwe, twebwe mu mihani wacu ntayo dufise. None ibyo shabigenda gute? Mba niho hari ikibazo.
Mu gihugu cya Tanzania mugera corona nturavugwa muri komine Kibondo aliyo komine tuyemwe impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Sebastian Pima ni umuganga mukuru muri komine Kibondo.
Mpaka sasa ndani ya halmashauri yetu hatujapata mgonjwa yoyote wala mshukiwa yoyote.
Gushika n'ubu muri komine Kibondo nta muntu aravugwamwo yoba afise virusi ya corona. Nabiruko turimo kwigisha abaganga masibitari yose ari muri komine kimwe gusa dusaba impunzi hamwe n'abandi bose baba muri komine kwirinda no kureka kuramukanya bakoranye mu ntoki naho biruko leta ya Tanzania ifatanije na SER ikomeje umugambi wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendeli abatahutse ku bushake bwabo kuri uyu wa kane n'abantu 391 batwawe makamba na ngozi zimwe mu mpunzi ntizishima uwo mugambi kubera wohava utuma mugira korona utera mu mpunzi no mu babanyi bazo kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi amahirwe yo kubona akazi ku rubyiruko rurangiza kaminuza yaragabanutse kubera ubukene bwiyongera n'icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na bamwe muri bo biyemeje gukura amaboko mu mufuka kugira ngo bahangane n'iki kibazo. Aba ni Dieudonné Nahimana, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'urubyiruko New Generation Burundi, akaba kandi ayobora n'irindi shyirahamwe ryitwa Ubuntu Production and Development Agency. Nahimana kandi ni umwe mu banyapolitiki biyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabaye mu mwaka ushize. Undi ni Leopold Maroha, ari mu Burundi, yarangije kaminuza mu Rwanda, yize ibijyanye n'uburezi no kwigisha. Uwa gatatu ni Rock Bideri, yarangije kaminuza INS Ruhengeri mu Rwanda mu mwaka ushize. Leopold Maroha aratangira avuga ukuntu abona ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rurangiza kaminuza.
Nyakubahwa Frederic, nk'uko bivuze, haraciye imyaka ibiri nkeje kaminuza mu Ruhengeri. Kubito gihe nakanyaronka umuntu nicaye ngaho, umugabo kwicara nyemere sinzwa kwicara kuko umuntu aguma yirukanga, nubwo akazi kagoye kuboneka. N'uyu munsi rero amaperedofe yose tubona nk'uko yavuze n'izi bya education, n'izi fakulte education, igisata kijyanye n'igifaransa n'icyongereza, iyo turimo turaraba amapedofe aba basaba kama experience, urushaho kugira experience uvuye ku ishuri. Tusanga baronka akazi ari babandi nyine bakazi kaguma mu babandi nyine, bamwe bari bagasanga nyine. Twebwe rero turatwibaza, nje namwe nibaza ikibazo kimwe nigeze no kwibaza umunsi umwe, na kibazo cy'umuntu tumubaza ati none gute batatugirisha ama formation certifiante au moins aduha ama experience, kuko kandi ibyo bita experience nayo nje sinibaza ko ari na experience, kuko bisaba kuba umuntu yarangaje abantu bamaze gukora ahandi, aho kwangaje abatarakora bangaje bakoze ahandi. Rero kikazo cya kimwe kibazo ku bantu duheza, abantu duheza barashobora kugira aho hari abagira aho bakukuruka batararonka akazi batarakora.
Ariko Leopold, igihe muba muri mu mashuri muraronka akaryo ko kwimenyereza mu mashirahamwe cyanke mu biro, bakabaha nk'akanya mukagira ibyo bita stage?
Ego jewe nkaje ngenda kugira education mu Ruhengeri, dukora stage y'umwaka wose, twakoze stage y'umwaka wose n'amazi umwaka wose nigisha igifaransa n'icyongereza muri secondaire. hanyuma tuandika ibitabo rero ibyo byose ntibazifata nka experience rero kuko bafata kumuntu yabikoze yiga kuko nta certificat baguha yabyo bacaye bafata kumuntu ari mu ishuri ariko iyo ni experience ikomeye cyane iyo umuntu amaze umwaka wose yigisha akabikora na stage kandi bakamukota za ecotation ziri fixe urumva ko iba ari experience ikomeye cyane ariko rero kubera ko kubera ko atarupapuro rundi ni apare ya diplome ubundi ufitiye irabihara na experience
None Leopold Maruha nk'uko maze kumara nk'imyaka irenga ibiri mutaronka akazi hari ibintu mubona mwohindura ukuntu mwahora musaba akazi kugira ngo murabe ko byogenda neza cyane mukagira nk'ibindi byiyumviro nta bintu bishasha muri ko muragerageza kuko hari ibintu byinshi byahindutse kuva mu myaka nko mu myaka ibiri heze ubushomeri bwari buhari ariko haraje n'ikiza cya COVID-19 cyatumye n'ubuzibuke bwari buhari bugabanuka kurusha hari ikintu muri ko muri yumvira kugira ngo murabe ko muva muri ubwo bushomeri
njyewe niko ndaraba ikintu cya mbere cyoco reka nkubwire ko Frederike nawe ko atwumviriza hari ikibazo dufise abantu twizeye muri sisiteme za kera muri sisiteme ya kera nka jewe nakakubwire kuva niga narize secondaire narize primaire ndiga secondaire ndayenda sinigeze mbona ikuru yanjye kuko narya ibyo nari kubwiye narize ndaheza sinigeze mbona ikuru yanjye kuko narya narize secondaire niga muri secondaire nize lettre moderne ndetse lettre moderne nza muri mbese burundi niga literature anglaise nange literature anglaise urumva nawe nyine nibya bintu by'indimi gusa ni literature tu hanyuma tuva muri ibyo umuntu amaze kujya mu Rwanda ni ibya education sinigeze mbona ikuru yanjye kuko nariya hanyuma iyo rero abantu bari kuravuga ngo nitugire amanko nidukore nitwirondere n'ibisubizo njye mpora ndababaza nti abo duba tuganira mpora ndababaza nti oke mwe muri ko murabivuga muri ko mukora ya leta sibyo mufite n'imitahe kuko mwamaze guhembwa kuko imwebwe mumaze kubona imitahe mutosohokana iyo mitahe mufite mukajya gukora natwe mukatwita tugakora
ni ikibazo gikomeye cyane rwose ikibazo muvuze cyane tukubona ariya ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko
rero cyo ndiko ndakora ubuntu hari icyo ndiyumvira ndavuga nti kameme uburundi buriko burinjira muri African Community naye ndiyo buri kandi kiko tuzanazimisiterija isi irakeneye icyongereza ubu ndiko ndarondera negeranya abantu nka ndare vacance abanyeshuri kuko nk'uko abafaransa bayibuze rubazivetera mezo turevis eleme kino fongo yendo generateri y'idiable rero nafashe iyo silogan kugira ngo mbimirize ababyeyi bafate abana babo babaduhe tubegeranye tubokite pandare vacance hanyuma tubigishe babe okipe ikirimo icyo ni cyo kintu natanguje nubwo nyoko igitanguye nibyo ndiko natanguza kugira ngo ndihe kwicara nanjye
ni ikiburo cyiza cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye cy'ibintu mutashoboye kwiga muri mu mashuri cya entrepreneuria ariko duhiwe duhishije ko turi kumwe na mushyirantahe Dieudonne Nahimana asanzwe aranguye ibikorwa nk'ibyo nashaka kubwira mbere na mbere imbere y'uko duha ibyiyumviro cyangwa ubumenyi mu byerekeye ukuntu abaheje kaminuza bakwiyungunganya bagatangura ubuzi bwabo bagatanga n'akazi kabakikorera utwabo nashaka kubwira mbere na mbere atubwire ukuntu abona icyo kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu barangije kaminuza mushyirantahe Dieudonne Nahimana
urakoze cyane nibaza yuko wahije kuvuga yamaze kuvuga ikibazo aho gitangurira ikibazo gihagaze bwa mbere nubwo muri icyo nakwita sisiteme edikatifu ingene ibijyanye n'amashuri n'inyigisho bitunganijwe usanga bidaha akaryo ko umunyeshuri yiga kandi azi neza ko ari bazo kwirondera akazi agashobora kubona agatanga usanga rero ingene amashuri yari atunganijwe kera aho ubwa mbere bwihutirwa bwari bwo gukorera muri leta cyane cyane ibijyanye na adiminisitarasiyo itunganya ibijyanye n'ibikorwa by'intwaro n'ibiki icyo gihe umuti bwari buboneka reka ko twe tubwira ikiganiro tubatumira n'abantu babize amashuri ya kera bababwira ati twe wagenda ku ishuri ukiga ibintu uzi neza yuko uzobiheza ucuronka kazi kubera ko atabandi bantu bari bafite ariko babikora ubwo rero bw'uburyo bw'ingene amashuri atunganijwe icyo gihe n'uyu munsi niko bukimeze donc sisiteme yatamizwe uko nyene ituma abantu baja mu mashuri mugabo bakenda baheza ukamuha dutsi gukora iki ahubwira ibintu yuko azi ibintu biri byose ari enseignement général ugata kintu kiri sandika kiri pratike ashobora kuba ariko arakora icyo ni ikibazo cya mbere kijyanye n'ingene uburyo bw'amashuri butunganijwe na sisiteme sikolere ingene yubatswe muri bihugu byacu cya kabiri ni ikibazo kijyanye na kimwe mu bagize nyine muti massage mukora imbere y'uko mutangura kuva amashuri mutangura gukora massage atunganijwe gute donc ibyo bita by'amasaje amashuri asigaye agenda kurusha abanyeshuri bagenda kwigugira kwimenyereza usanga bagenda atatunganijwe neza atanga uburyo bwo kuyashigikira burimwo ugasanga umuntu umunyeshuri yize informatique mugabo agiye gukora ahantu mu ishyirahamwe bamuhinduye nk'umuplanto adoratware kuri hari icumbana cyangwa hari hanyuma akaza bakamupfunyira urupapuro yuko ari de stage mbwa tako ibijyanye n'ibyo yize kubera ko by'amasaje bitari subventione icya gatatu nurangiriza ko ku bijyanye n'ikibazo gica gituma habaho ubwo bushomeri nuko abanyeshuri naho baba bamaze guheza ibijyanye n'ibyo bize nuko usanga bitoroha ko bumva ko bashaka gukora ibitajyanye n'ibyo bize ni ukuvuga muri yuko muri ibyo bihugu nk'ayo muri Amerika cyangwa ahandi hari ibyo bita amajobu hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nawe bita bijyanye n'ibyo yize ugasanga ashobora kuvuga ati ndashobora kuza gukora muri restaurant ndashobora kuza gusiga irangi naho nize icyongereza cyangwa nagize iki ugasanga rero hariho umuco wundi mu buryo bw'ingene tumenyereye ibintu ugasanga umuntu yitwa ko yaje kaminuza ngo ntiyoza gukora akazi gasa n'agasuzuguriye
ikibazo cy'umuco
ko ari zo ntambara zitatu nyamukuru zituma habaho ubushomeri muri kino gihugu
ikibazo cy'umuco turakigaruka ko kandi ikibazo cy'ukuntu abaheje kaminuza bashobora kwihunganya bagatangura akazi turakigaruka ko nacyo nyine ariko ngomba tuhe n'ikaze mushyanahe Rock Bideri nawe nyine ari muri iki kiganiro akaba nk'uko twabivuze yahejeje muri kaminuza Ines mu Rwanda akaba nawe nyine gushwa ataronka akazi nashaka Bideri Rock muraho murakomeye
muraho neza
n'amakuru
turakomeye ndabaramukije ndamukije ndamukije n'abatumire turi kumwe muri kino kiganiro ndamukije n'abariko baradutega amatwi bose
yego namwe mutubwire Rock Bideri icyo muri ko murakora muri iki gihe mwaraheje kaminuza mu mwaka uheze ariko gushika ubu ntimuraronka akazi ikintu muri ko murakora ni ikihe kugira ngo muhindure ibintu
muri kino gihe urabona cyane cyane mu gihe turimo ni igihe abanyeshuri benshi barangije amashuri bayaheza mu gihe hariho ibihe bya korona bigoye bitoroshye cyane cyane muri ibi bihugu dusanzwe tuherereye ngo bikiri mu nzira y'amajyambere usanga ubure n'ubuzi bugorana kubona rero ikibazo nyamukuru kigenda kigaragara cyane usanga cyane cyane ari uko muri ibi bihugu turimo usanga utaboneka neza kuri ugasanga kandi iyo hari ubonetse gusaba ubwande ku kazi bw'imyaka itari munsi y'itanu kandi ugasanga kugira ngo umunyeshuri aba avuye ku ishuri afite ubwo burambe mu kazi kiba ari ikibazo gikomeye rero ikindi kibazo kica kiboneka ni uko usanga ibintu by'imyimenyerezo bitwa amasaje kugira ngo abanyeshuri babashe gukarisha ubwenge babone amasaje profesiyoneri nabyo bikagenda biboneka rero ugasanga imitambamye cyane niyo habonetse ayo mahirwe kugira ngo barangije babe bobona ubuzi usanga ari ikibazo gikomeye cyane
Rock Bideri ndagushimiye cyane rwose
murakoze cyane namwe ndabashimiye kuri aka kanya mwabaye kugira ngo
mushyana he Dieudonne Nahimana ivyimviro mwashikirije n'ivyiyumviro ngira akamaro cane gose urwaruka nibaza ko ruzohabonera akaryo ko guhindura ivyiyumviro ngo twabivuze mwakoze cane turagushimiye nawe mushyana he Leopold Maroha ku vyiyumviro eka no kwa mwitavye radio Ijwi rya Amerika
namwe murashimiye cane ego kwijyana maduhaye kandi abashimiye no kwiganyo hanyu shuzo kutumyamo bakoze cane.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiraga rero na bamwe mu rubyiruko rwarangije kaminuza rubura akazi kubera ubukene n'icyorezo cya COVID-19 ariko biyemeje guhangana n'iki kibazo cy'ubushomeri. Nshuti zacu rero, aya makuru nahahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza. Murakarama.